naho bakiriwe ibihano biremereye kurusha ibyo mu rubanza rwa mbere abagirizwa icyaha babonetse imbere ya sentare batwenga bakeye mu maso ndetse banakoma amashyi mu gihe umukuru w'intahe yarahejeje kubamenyesha ubwo bakiriwe 21 kuri 28 bari muri dosiye y'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bahanishijwe igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose no kutemererwa gukora imirimo ya leta mu kiringo cy'imyaka 20 muri bo harimo abasirikare babiri na polisi babiri bipete rya generale bari bahanishijwe n'umucamanza wa mbere igihano cy'umunyororo wo guherayo n'imyaka 10 yo kutemererwa gukora akazi ka leta. Kuri aba bane hiyongeye ko abandi 17 harimo umuce munini w'intwazangabo kuko zose havuyemo major Nikeza Ntawomereye yejejwe nk'uko byari byagenze ubwa mbere bahanishijwe ico gihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose. Abandi bafungwa batanu bahanishijwe igihano cyo gufungwa imyaka 2 babiri nabo barezwa. Mu bahanishijwe igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose harimo abari barejejwe n'umucamanza wa mbere muri bo harimo General Prime Ngowe n'ubusa yigeze kubicegera cy'umukuru w'igisata cy'ingabo zigwanira hasi Dr. Colonel Jean Bosco Daradangwa umukukuruke mu gisirikare na Colonel Richard Hagabimana ubare mu gihugu cy'Ubugiriki. Ubutungane bwaciye butegeka ko abari barekuwe bidegembya boca bahagarika ubutarariye bagasubizwa mu munyororo. Abapolisi n'abasirikare basabwe ibihano byo gufungwa uko ari 26 sentare yabategetse kandi kurihindisha z'akababaro zirenga imiliyaridi 6 z'amarundi. Muri iyo harimo imiliyaridi zirenga 4 zasabwe na Radio Television Rema kubera ivyuma inyubakwa n'imiduga vyononywe, arenga imiliyoni 180 yasabwe n'umugambwe CNDD FDD kubera inyubakwa n'impuzu vyononekaye, arenga imiliyoni 361 y'ubushikiranganji bw'umutekano kubera abapolisi bishwe abagizwe imuga ibigwanisho n'ibindi bikoresho vyononekaye n'ivyibwe hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwatsi miliyoni zirenga 793 kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye, hatibagiwe abapolisi 12 basavye indishi ku giti cabo bavuga ko basinzikarijwe ubuzima abandi bakabomererwa amazu. Umwe mu bahanye agateka kazi na muntu yakurikiranye urubanza kuva mu ntango hari ivyo yaneguye
baragerageza kumviriza umwanya muremure umugabo kitabonetse n'amasura yari yatatswe nta masura yigeze aboneka nawe hariho bamwe bari bayakene y'amasura atabonetse hari habayasabye haba hari agasoro. Umucamanza bose yarabumvirije umugabo rubanza rusohotse umuburanyi Ministere Publique yagize ijambo rinini ku bandi baburana turabye urubanza ko rwabaye ebe nuko twabibonye ko hariho ababuranyi batari bafise abashingwa manza nico kibyabona byari byatatswe ta
umucamanza wa mbere yayahanishije umunyororo wo guherayo abasirikare babiri na polisi babiri bafite ipete rya generale batatu muri bo baremanze kimwe mu byo bagirizwa ugushaka guhirika ubutegetsi ariko basiguye ko babikoze mu ntumbero yo kugarukira amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro mbere yo basavye ko bafatwa nk'intwari n'abahizi aho kwitwa bashatse guta igihugu mu kaga. Mu bavyemanze harimo General Cyril Ndayirukiye yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi akaba afatwa nka nimero ya kabiri y'abashatse guhirika ubutegetsi. Abandi 9 bari bahanishijwe imyaka 30 yo gufungwa, 8 imyaka 5 nayo ndwi barezwa. Umushikiriza manza wa Republika yunguruje asaba ibintu bitatu nyamukuru kwerekana isano riri hagati y'abateguye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'abashatse guhirika ubutegetsi. Kuronsa indishi z'akababaro bene kuzisaba hamwe n'uko abagirizwa bose bohanishwa umunyororo wo guherayo n'imyaka 20 yo kutemererwa gukora akazi ka leta. Bose uko ari 28 yabagirije ibyaha bitatu ugushaka guhirika ubutegetsi, ukwica polisi n'abasirikare n'abanyagihugu hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi. Abagirijwe ibyaha nabo nyene bari bunguruje mu mategeko y'u Burundi. Abagirizwa basigaje kunguruza muri gasambura manza ho nyene bakaba bafise iminsi itarenga 60 kugira ngo babikore. Uru rubanza rusomwe iminsi n'imbere y'uko hibuka umwaka urangiye habaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi. Eroje Burikaneza, Gitega, Ijwi rya Amerika.